ubwa mbere ho twavuga yuko nibyo yavuze yuko no munsi mu gatondo ashikiriza icyegeranyo yerekana ibyo avuga ko abanyepolitiki bari ngaha batumvikana ko akavuga n'ibyo bumvikana ko yaciye ashikiriza yuko atacyegeranyo atarupapuro rw'inzira ahubwo ari icyo yise rezume yiwe bazoja kuvugana no mu mediateur twebwe twatangaye kuko indwi twari tumaze ngaha kuba twari ko turakora dufatiye ku byo bari bamushikiriza impande zose twari tuzi yuko aheza agira icyo ashikirije abanyepolitiki beza bakagendera ko umuntu amaze gutegura amacumi mu 2020 ariko rero turashatse icyizere kuko amaze gushikiriza ivyo yaciye ashikiriza abanyepolitiki bari ngaha impapuro birimwo bashakana nabo kubikorera ko ubu rero basa n'abari kubarangiza ibyo barimushikirije nibaza yuko ejo ashobora ahubwo kwerekana yuko ibyo ariko aravuga ari byo byabaye kuva nk'urupapuro rw'inzira rwotuma amacumi na 20 agenda neza kuko nk'ize nabonye yavuga yuko ari byo batumvikana ko bamaze kubica hirya no hino basanze ahubwo umugwi urimo leta umugwi urimo n'imiryango itavuga rumwe na leta myinshi basanze ahubwo ibyo avuga yuko batumvikana ko ari ibibazo byari bibiri byonyine byumvikana ariko nibamara kumuha icyo cyegeranyo nibaza yuko nawe azoheza akisubira ko maze akemeza ko ahubwo ibyo yashikirije ari byo bigiye ku rupapuro rw'inzira
hari abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu nani senaride bavuga ko ibyashikirijwe bitabatangaje kuko bavuga ko na leta itari yatumye muri ibyo biganiro intumwa ikomeye cyane rwose bakaba bavuga ko userukira leta ari umutegera cy'umushikiranganji yajejwe intore hagati ayo makuru yavuga ko
ngira ngo ziba muri sinarede bavuga bo bahubwo n'umuhuza mu Katara akwiye kubyumva kandi akabifata ko kuva ngaha atarupapuro rw'inzira rushikirijwe aduha basukiye mu coze kuko bobo n'ivyo abandi bashaka yuko ibiganiro bitokunda mu ntumwa ya leta hariho umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kandi yahawe uburenganzira bwose mu isanzu iyo leta imaze guha uburenganzira bwose umukozi uwo ari we wese bikiye mu nzandiko zemewe n'amategeko abafite uburenganzira bwo guheza ngo ayiserukire bikiye mu mategeko aha rero nibaza ko batokwitwaza icyo cyuko atabwira ngandi ahari kuko uwo mwunganizi afise uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko hamwe n'uduserukira ngaha mu gice ca Tanzania bararonse inzandiko zibagena ko rero baserukira leta y'u Burundi muri bino biganiro vyumvikana rero yuko ubwo rutari kubwitwaza
hari abarundi bakurikirana politiki bavuga ko niyo ngingo itabatangaje ivyashitse bitatangaje kubera bavuga ko n'umuhuza atarameze nk'umuhuza yahora akarira abarundi cyane cyane aho bakaba bavuga nyakwigendera Nelson Mandela kandi bakaba bavuga ko we yari yafashijwe n'amakungu cyane rwose muribaza ko uruhara rw'amakungu eka n'ijunja ry'umuhisi Mandela bishobora kuba biri mu bintu vyabuze kugira ngo bagondoze abarundi ku mpande zose
sinibazo yuko byo ari ibyo kuko umuhuza mukata n'umugabo w'ijunja n'ijambo igitandukanye ahubwo nibaza yuko ingendo abikoramwo uno munsi ntabwo bibasa n'uko umuhuza muhisi Mandela yabikora kuko ibibazo ntibisa igihugu kiriya gihe cy'umuhuza Mandela ntabwo kimeze nk'uko kimeze cyangwa cyari kimeze ntabwo uno munsi ariko kimeze byumvikana yuko n'ingene ibikorwa byakorwa binda kuba bitandukanye ntabwo rero nibaza yuko ari icyo kuko ibibazo twari dufite kiriya gihe nibyo dufite uno munsi ntabwo bisa ni nacyo gituma no kubitorera inyishu bakenda kubitora inyishu cyo kimwe n'ahandi umuhuza mukata n'umugabo w'ijunja n'ijambo kandi nyine ariko arabikora nta nkeka yuko hazotuba haboneka inyishu ku bibazo by'u Burundi n'ahandi ibyo turimo uno munsi nibyo twarimo muri kiriya gihe biratandukanye inyishu zinda gutandukana
ku bwanyu ku giti cy'umuhuza ikintu mwibaza cyo bari ingora abahizi igihe cyose abarundi bari mu biganiro n'ikihe kuva babatumye ko ku munsi wa Mungu tariki 26 gushika uyu munsi ntibashoboye kwicara hamwe kugira ngo baganire amasomo yandi ingwane nyamukuru nizi
ingwane nyamukuru nibaza yuko ari abantu batankumbure bashira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'abenegihugu aho bibaza yuko ngaha babaje kugabura ibibanza ngira ngo bageze bagatinya rero kwicarana n'abandi bagira bati nitwicarana nkumbure bihava bingora bene sigura yuko ndiko ndahiga ikibanza gusumba inyungu z'umwenegihugu nubwo budasa rero buhari ariko twebwe nk'umuhuza w'abarundi nagira ndababwira yuko uko biri kose dufatiye ku cyegeranyo umuhuza ngaha ejo bwiza mu gihe ejo atacyohinzwa ku byo amaze gushikiriza tuzobandanya ibikorwa twari dusamize dukora na cyane cyane mu gihe twabonye yuko mu rugo rupapuro badushikirije yemeza yuko imigwi yose ihurira ku cyo bita urupapuro rw'inzira rwoshikana n'abarundi mu matora 2020 rero tuma dushika mu Burundi turabe muri icyo cyegeranyo batanze nyine twafashanya kugira ngo hajeho urupapuro rw'inzira ko mu matora 2020 hamwe n'abanyepolitiki bari mu Burundi hanyuma nkumbure nawe ne twamusaje ko dubandanya aherekeza bino biganiro kandi zose barabihuriza ko nibaza yuko igisiri hari gutegura neza amatongo na 20 bari hamwe ke mu papuro bimira bose mu bikanye uko nabone bari
ahukera akaba hatabonetse amasezerano y'amahoro hagati y'abarundi bahuriye yarusha ntibishobora gutuma amakungu akura ku mutima Burundi akavuga ko abarundi badafise aho bafatwa nk'umwana himu kwa
antwaje guhiga amasezerano y'amahoro nyakuba umenyesha makuru ko amahoro mu Burundi arahari hatwaje gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe bishobora kuba byaturutse ku byo twaciye mu 2015 naye handi mu Burundi hari amahoro hanyuma mu Burundi twamaze kurundi za mu ya demokrasi nta menye ibibazo byose bya politiki abantu bazokwabwira bazobihuriza ko bose ariko bituma uteza kudutatura ari umwene gihugu aha rero ntaho gira umutima uhagaze ntago twaje gutora inyishu y'amahoro mu Burundi kuko amahoro arahari twaje gutora inyishu kugira ngo twumvikane nyine twotegura amatora mu 2020 naye handi nta kibazo gitandukanye n'ikiri muri Kenya n'ikiri mu Uganda n'ikiri mu Faransa muri politiki na demokrasi Burundi bwisangije nibazo dusangiye by'uko haba imigambwe irongora igihugu hakaba n'iyindi itavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo byamyeho rero muri demokrasi kandi sinibaza yuko bizaba birangira uno mucanke ibyo bizokwambaho igikuru nuko abantu bamenyera kwihangana bagahemba bakemera cyane cyane ibijyanwa muri politiki no kugeza kugenda naye handi mu Burundi twaje tuyishyura amahoro amahoro ariho ndetse tuyasumbwe n'abandi
mu kanya gato kandi mu gusozera nashaka ndababaze niba mubona ko ibiganiro bikwiye kubandanya mu gihe byo babikwiye kubandanya byo bandaniriza he
mu Burundi leta y'u Burundi mu nzego z'ibihugu zose twaramaze kugira ingendo y'ibiganiro umuco ni ukuvuga rero yuko kubandanya koko ari ngombwa ku bibazo bya politiki ku bibazo by'ubutunzi ku bibazo by'imico kandi n'ibindi bibazo byose ko bizobandanya ari ngombwa ko bizobandanya ariko niraza ko byiza bizobandaniriza mu gihugu ku bibazo bitandukanye harimo n'ibibazo bya politiki hanyuma umuhuza w'abarundi nyakubahwa Mukapa n'abandi bamufasha bakazobandanya baherekeza ibyo biganiro mu Burundi ariko turifuza kandi turizeye yuko iby'uko abarundi bamajuragizwa va ngaha agenda Arusha agenda hehe yuko bakwiye kumva ko ari agasuzuguro no muri politike no mu mico y'abarundi hanyuma bakabiheba bikaza birabera mu gihugu cy'u Burundi.
Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze namwe.